Alphonsine Ndiokubwayo.
Mwiriwe mwebwe mwese muduteze abiri mu buhinga bw'ivyuma ari François Akimana makuru ndabashikiriza kuri no mutagagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira uno munsi abarundi bibuka imyaka 26 heze incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye gandaguwe icifuzo ciwe cari uko igihugu c'u Burundi corangwamwe ubumwe n'ubutungane kuri bose turagaruka ku ijambo yashikirije ahejeje gutsinda amatora mu 93 mu nkuka y'imisa yo kumwibuka yabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura umwungere mukuru wa diocese akaba yashimye ubutwari bwaranze president Melchior Ndadaye. Amafaranga atozwa havuye mu makori n'amatagisi ya leta kuva mu mwaka uheze gushika mu 2027 bazokwiyongera ku bice birenga 18% muri wa mugambi w'igihugu w'iterambere. Igisata c'uburimyi kikazotwara uburyo bwinshi muravyumva muri ano makuru. Imuhinga naho abadandaza bahamagarirwa kwivuza biciye mu mashire hamwe yo kuvuzanya kuko ngo iyo bakoresheje agakarata ka mu baba barenza amategeko. Mukanya nido nido ryano makuru.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Tasubiye kubaramutsa kuri no wa mbere abarundi bibuka imyaka 26 irangiye wahoze ari umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye amaze gandaguwe hari kuwa 21 gitugutu mu 93 wa mukuru w'igihugu yagandaguwe amaze amezi atatu gusa n'iminsi 11 arongora Burundi. President Melchior Ndadaye yari yimitswe gutwara Burundi nyuma yo gutsinda amatora yo kuwa mbere ruheshi mu 93 amatora yatsinzwe n'umugambwe Sahwanya Frodebu ku majwi arenga 68%. Iryo tembagazwa ry'ubutegetsi rikaba ryaranahitanye kandi abo bafashanya kurongora igihugu harimo umukuru w'inama nshinga amateka n'icegera ciwe umushikiranganji w'iterambere ry'amakomine. Ubwo bwicanyi kandi bukaba bwaranahitanye n'abanyagihugu batari bake. President Ndadaye Melchior rero yashimikira kukubahiriza agate y'akazi na muntu kuri bose mu ijambo ryiwe nyuma yo gutsinda amatora yashikirije ku icifuzo ciwe ari uko Burundi bworangwamwe ubumwe n'ubutungane kuri bose.
Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ubumwe nyakuri mu Burundi kubera ko ubumwe bw'abarundi bwagiye bubangamirwa n'ingendo y'akarenganyo yo gukumirana yo kutubahana. Tugiye gukosora iyo ngendo mu gushyira imbere mu byo tuzokora byose ubutungane kuri bose mu kwitwararika isabikanywa ry'itunga ry'igihugu ku bantu bose bo mu bwoko bwose bo mu ntara zose mu gushyira imbere ukungana kw'abanyagihugu imbere y'amategeko ntihagire uwitwaza itunga cyangwa amamuko ngo akandamize abandi. Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazi na muntu mu bice byose kandi kuri bose guturubika umuntu gutabagaza ubuzima bwiwe cyane kubuzimanganya gufungira abantu busa cyane kubafunga bitajanye n'amategeko kutubaha umuntu ngo nuko atifise. Ibyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri intwaro y'Uburundi bushasha.
Umwungere mukuru wa diocese katolika nkuru ya Bujumbura arashima ubutwari bwaranze president Melchior Ndadaye mu kiringo gito yamaze ku butegetsi. Musenyeri Gervaze banshimiye ubusa umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura akaba yabishikirije kuri no wa mbere mu nkuka y'imisa yo kumwibuka.
Uyu n'icyubahiro president Melchior Ndadaye indoto yari afise z'uko ibintu byohinduka mu Burundi bikaba byiza gusumba abarundi bose bakuba ku Burundi bushasha ahatamugwe n'umwe w'abantu kumigwa ngo ucinyizwe na bene wabo ahagateka kazi na muntu kubahirizwa aho umuntu ataniganwe jambo eka indoto z'uko umwe wese yogiraho abakubahwa maze na nyarucara kivuga ati ndi muto nkaba mugwanje. Izo ndoto kuiboneka yagandaguwe atazishitseko atambuka gutyo atatweretse isura ry'Uburundi bushasha yatubwira. Mugabo nk'umukristu ndemera ko yaranguye umugambi Imana yari imufiseko arabigitarugwa n'abakurikiye bose baciye ko kandi babandanya bacako ngo Uburundi bube igihugu cinjiye muri demokarasi yarakoze rero igikomeye mu kanya gato Imana yamuhaye, yarakoze igikomeye mu kanya Imana yamuhaye, kuko igikuru si ugukora byinshi canke bike, igikuru ni ugukora ikijabutsa abantu kikabakura muco umuntu abona ko arakaga. Nico gituma yitwa intwari, igihugu kikaba cyamuteye iteka ry'uko b'injungu ya demokarasi. Ubwo butwari n'ishaka ryo kubona igikene wakarondera kukirangura naho yabona ko arahanyerera. Ndibaza ko Perezida Melchior Ndadaye yabuvoma mu ndero nziza yaronse muhira, indero nziza yari ishingiye ku kwemera Rukristu. Nk'abakristu yaremera ku gikuru atari amaronko gusa be no kurambira kuri iyi si byonyine. Igikuru ni gukora ico bwirizwa n'Imana mu gihe Imana yakugeneye, kuko inyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima busumbirije. Uko niko kwemera kwa ba Kristu, niko kwemera kwaranga n'uyu Perezida Melchior Ndadaye.
Isanganiro inami sumbingi
kwisaha zitandatu zirenze ku minota 32 ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'ubutunzi. Bitegekanijwe ko amafaranga atozwa avuye mu makori n'amatagisi kuva mu 2018 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2027 azo kwiyongera ku rugero rwa 18.8% muri wa mugambi w'igihugu w'iterambere. Mu ntumbero zitanu uwo mugambi ushimikiye ko gutunganya neza uburimyi hakoreshejwe uburyo bwa none niyo ntumbero izotwara uburyo bwinshi nk'uko tubibwirwa na Mihaye Kanyange.
Umugambi w'igihugu w'iterambere wo kuva mu 2018 gushika mu 2027 ushingiye ku ntumbero zitanu ukazorangurwa ku mafaranga arenga imiliyaridi 2020 by'amafaranga y'amarundi. Igisata cha mbere arico cy'ukongereza ubutunzi biciye mu gusubiramwo igisata cy'uburimyi n'ubworozi kizotwara uburyo burenga imiliyaridi 2015 na igisata cha kabiri cerekeye guteza imbere umuntu capital humain mu rurimi rw'igifaransa gitegekanijwe ku buryo burenga imiliyaridi 3000. Intumbero ya gatatu yerekeye ihindagurika ry'ibihe no gukingira isi izotwara miliyoni 500,590. Iya kane ariyo yerekeye intwari bere n'ubwigenge bw'igihugu izoshikwa ko hakoreshejwe amafaranga arenga miliyoni 430,000. Ni mu gihe intumbero ya gatanu yerekeye ugufashanya no kurondera uburyo izotwara miliyoni 165,000. Uwo mugambi w'igihugu w'iterambere ku myaka 10 utegekanya kandi ko amakori n'amatagisi azokwiyongera ugereranije n'imyaka 10 yo kuva mu 2008 gushika mu 2017. Gutyo rero ayategekanije gutozwa kuva mu 2018 gushika mu 2027 arenga imiliyaridi 2,300 z'amarundi, mu gihe kuva mu 2008 gushika mu 2017 hari hatojwe amakori n'amatagisi arenga imiliyaridi 510, bisigura ko ava ku rugero rwa 14.5% akaja ku rugero rwa 18% muri rusangi. Bikabitegekanije ko ubutunzi buzokwiyongera ku rugero rwa 10.7% mu gihe gwahora kuri 4% mu 2018.
Arakoze Mihaye Kanyange. Aborozi bo muri komine ya Buhiga mu ntara ya Karusi barashima ko bubaronsa aho bashorera umwimbu wabo. Aho ni mu gihe haciye amezi 5 bashorera muri koperative yabiri ku mugwa mukuru w'iyo ntara, bakaba biteguriye no guhingura vuba umwimbu w'amata bakora amaforomaji n'ibindi bihingurwa mu mata nk'uko vyemezwa n'urongoye ishirahamwe ryabo. N'inkuru tubaza Blaise Pascal Kararumihe.
Nk'uko bishikirizwa n'urongoye ishirahamwe ry'aborozi bo muri komine Buhiga ntara ya Karusi, aborozi bo muri iyo komine baramaze amezi 5 baronse agahengwe mu kuronswa aho bashorera umwimbu wabo. Shirambere Pacifique ati muri koperative bise Icera mucakunze, koperative yabo borozi barashora amalitiro y'amata ashika 15,000 buri kwezi, bagahembwa buri 72 amahera y'umwimbu umwe wese yashoboye gushikana mu kigo cyegeranizo ryayo mata imbere yuko ayo mata gurishwa. Agasigura ko agahengwe kabonetse baronse isoko ryayo mata mu ishirahamwe MDB Modern Dairy Burundi kibujumbura risanzwe rihingura riganatekera amata yaho muri ico kigo CCL Centre de Collecte Dire mu ururimi rw'igifaransa ahashitse acapimwa agategurwa neza akabikwa neza mu buhinga bwa none aho ni mu gihe mu ntango z'uyu mwaka igihe batangura kwegeranya ayo mata mu borozi ba komine Buhiga abenshi baronkejwe inka za kijambere abenshi bakamba baraburi ico bakoresha amata baronse gushikaho iriti rimwe igurishwa amajana 200 canke amafaranga amajana 3 ayandi nayo agaseswa umukuru w'iryo shirahamwe ry'aborozi bo muri komine Buhiga amenyesha ko vuba bagiye gutangura ibikorwa byo guhingura mata y'aborozi ngo bakuremwo amafromaji n'ibindi biva mu mata hanyuma babigurishe Shirambere Pacifica kemeza ko n'ibikoresho bikenewe bamaze kubironswa Ikarusi kararumiye Blaise Pascal ku bwa radio Isanganiro
Arakoze kararumiye tuvikarusi tuje mu ntara ya Gitega abakenyezi bagendana ubumuga bw'amaguru barangurira umwuga wo kujisha inkoko n'ibindi mu nyubakwa ya Paruwasi Katolika ya Giheta ngo barafise ingorane yo kuronka babashorera ibyo bajishe basaba ko bagira bagira neza bafasha mu kugura ikibanza kwibarabara bo kubaka mu inzu yoheze kabafasha ko bayidandarizamwe ibyo bajishe n'inkuru tubazaje ha nibikira
Abo bakenyezi bamugaya amaguru ngo bamaze imyaka irenga 200 bajisha ibiseke inkoko intango n'ibindi ariko ngo ntibaronka babashorera
Turakenye ariko abakiriya baza kudushorera turakeneye isoko gose kuko isoko tumaze kuyironka natwe twoca turonka kuyinguruza Ibyo dufise nitubandanya tugurisha biri ngaho n'ubu turarindiriye abakiriya kuko turugira amahigwe yo turonse nkuboza kudutuma n'ubu tutarosuza kudutuma ntidushobora kuronka ico twipfuza
Hamwe boronka babafasha Shango bokubaka inzu ira hantu habona bogurishirizamwo ivyo bajisha
turonsa batugwana ko bakadufasha turashobora kubikora ariko mu buryo bw'iwacu ntidushobora kuronka amahera y'ukubaka no kuronka ikibanza ni kibazo kitugora ntashira hamwe riraboneka rishobora kutugwana ko kugira ngo turonke natwe bwe turacakeneye amashira hamwe yoshobora kutugwana ko kugira ngo natwe dushobore kuronka
Patiri mukuru wa paruwasi Giheta Gaheta Rucheke avuga ko gushika ubu paruwasi ibafasha gusa mu kubatiza inzu ubakoreramwo no kubabikira ivyo bajisha kugira ngo ntibavyibe
paruwasi yarabatije aho bakorera ko twebwe ntibigira tunabasaba n'udufaranga nkuko abandi babigira kandi yashimye imyaka myinshi kandi ibyo urabishima cyane utuntu bakora rero bajishe bakaheza izo nkoko n'ibiseke tubabikira kugira ngo ntihagire ubibononera kuko abaye mu kahise aho bagiye burabiba
Abo bakenyezi bamugaya amaguru bagize ishira hamwe ari batandatu ariko hari nabandi 9 bakomeye bose hamwe bakaba 15 ishira hamwe ryabo naryo yitwa twiteze imbere abajishi bagendana ubumuga bakorera muri paruwasi ya Giheta igitega Jane bigira ku bwa radio Isanganiro
Urakoze Gerard abadandaza nabo bakoresha agakarata ko kwivuriza ko kitwa CAM carte d'assistance médicale ngo bararenga amategeko hajanye n'ikoreshwa ryako gakarata Userukiri muyingu mugwi w'igihugu jejwe ivyo gutegekaniriza kazoza abanyagihugu ahanura abagwiza tunga kwimenyereza ivyo kwivuza biciye mu mashira hamwe yo kuvuzanya mu kurindira indinganizi zizotomora imigwi y'abanyagihugu bazoba bari ku rugero rwo kuvuzwa na leta biciye kuri ako gakarata n'inkuru tubaza Dieudonné Nzeyimana
Umunyagihugu yivuza akoresheje agakarata bita carte d'assistance médicale CAM mu Gifaransa yirihira ivyijana 200 leta ikamurihira 80% kwijana sigaye iyi carte yagenewe gushigikira abantu aho nikora ariko haribonekeza n'abadandaza bacivuza ariyo bakoresheje aba bahonyanga itegeko rigenga ingene izi carte zikoreshwa itegeko ryatewe ku mukono n'umushikiranganji w'amagara y'abantu mu 2015 aho bitomoye ko ofise wese ine mero ndanga mutozwa koli atari mu rugero rw'abarekuriwe gukoresha CAM Estera Nionizera aserukira imuyinga umugwi w'igihugu ujejwe ibyo gutekaniriza kazoza abanyagihugu avuga ko yama yasiguriye abo badandaza uko bo kwinjira ahubwo mu mashirahamwe yo kuvuzanya mutuelle de santé communautaire mu Gifaransa amashirahamwe akwiye mu makomine yose ariko abayitabiriye bari munsi y'ibice 30% ngo vyo bavyiza abari n'uburyo bimenyereje kuja mu mashirahamwe nkayo kugira bamenyere ibyo kwitekaniriza kazoza narya hari n'umugambi ntangarugero watangujwe mundu iheze muri komine ya Gashoho aho abanyagihugu bazoshigwa mu migwi bafatiye ku bushobozi akazogera rero gihe abafashwa na leta biciye kuri CAM baba bazwi neza imuyinga Dieudonné Nzeyimana radio Isanganiro
buracha kugacana yandi munkino
Igihugu cyose gihurikiye mu ishyirahamwe mpuza makungu ry'urukino rwa basketball kiratunganya amahiganwa atatu makuru makuru mu mwaka bisigurwa na Aime Christian nibigira urongo ishyirahamwe ya Sebab rihurikiyemo imigwi ikina urukino rwa basketball mu gisagara cya Bujumbura avuga ko umugubu wa mbere mu mahiganwa atunganywa n'igihugu ari uheze ugaserukira igihugu mu mahiganwa mpuza makungu ido nido ni muri no bucana yandi nkino twateguriwe na Jean-Marie Vianney genda kumana.
Basketball ngo nurukino rwatanguye gukinwa mu Burundi kuva mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi ariko bivanye n'ibihe by'intambara yabaye mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu ubwo rukino ngo rwarasubiye inyuma aho rwasubiye kunagurwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda n'umunani ibyo bigashyikirizwa na Aime Christian Nibigira arongoye ishyirahamwe ASEBAB rihurikiyemo imigwi ikina basketball mu gisagara cya Bujumbura.
Yatanguye mu mirongo irindwi na gatandatu gatanu niho hariho n'abakinnyi bakomeye hariyo na ekipe zikomeye za Kiriri za Saint Esprit mugabo cyashitse igihe bishitse akaba magume y'urukino rwarameze nk'urukwama rwasubiye kuvyuka rero nko mu ma mirongo icenda n'umunani niho rwasubiye kuduga.
Uwaramutse wa Sebabe amenyesha ko amahiganwa atandukanye atunganywa buri mwaka aho ababa batabukanye ikibanza cya mbere aribo baca baserukira u Burundi mu mahiganwa y'akarere ka Zone Senke.
Amahiganwa atunganywa rero ku mwaka hariyo amasosiyasiyo ya basketball mu ntara akaba yegukira federation Febabu asosiyasiyo yose iratunganya amahiganwa mwaka ku mwaka yayo ayi Bujumbura dutangura ico bita championa igatangwa ku higanwa ry'ibanza ryo bita tournoi d'ouverture hanyuma tugaca tugira championa mara amezi atandatu tugaheza championa tukuramwo ekipe zine zizoja mu higanwa ryo mu gihugu cyose ritunganywa na federation. Ubu wa mbere muri iyo higanwa ryo ku rwego rw'igihugu nibaca serukira u Burundi muri amahiganwa yo mu rukano karere inyuma y'iryo higanwa ryo ku rwego rw'igihugu cyose haraba ihiganwa bitiriye Coupe d'Euro inyuma yaho hari ihiganwa ryitiriwe igikombe cy'umukuru w'igihugu.
Ubukene bw'ibibuga bya kijyambere n'ibikoresho bikenerwa mu gukina urukino rwa basketball ngo ni zimwe mu ntambamyi zihanze abakina urukino rwa basketball mu Burundi nk'uko Aime Christian Nibigira abandanya bishikiriza.
Intambamyi nkuru zihagaze ku buryo ibintu byose dukoresha nta na kimwe gikorerwa mu Burundi byose nibyo dukura hanze ari iyo mipira ari byo birata abakinnyi bakinisha ari zo mpuzo bambara mamayo byose bihanze. Ikibuga turafise ikibazo gikomeye kubera abandi bafise ibibuga bisakaye twebwe iziba ari ryinshi urazi inguvu umuntu aca akoresha zica ziba nyinshi bikagabanya ubushobozi ubuhinga bushemere gose imvura iguye bisaba ko duhagarika urukino akanza kugama cane cane ni ibijanye n'ikibuga.
Uwarongoye ishyirahamwe ASEBABE atera kamu abakunzi b'inkino muri rusangi n'ubushikiranganji bujejwe iby'inkino kubashigikira mu mahiganwa atandukanye batunganya no kubafasha mu kumenyekanisha rukino.
Arakoze mugenzi wacu Vianney ngenda kumana bucana yandi nkino ni cisozera no makuru twabateguriye kuri uno mutaga ariko ndabibutse zimwe mu ngingo zari ziyagize uno munsi ni habarundi bibuka imyaka 26 heze incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye yagandaguwe icifuzo ciwe cari uko igihugu c'u Burundi corangwamwo ubumwe n'ubutungane kuri bose mwavyumvise mu ijambo yashikirije ahejeje gutsinda amatora mu 93 mu nkuka y'imise yo kumwibuka yabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Umwungere mukuru wa diyoseze akaba yashimye ubutwari bwaranze Perezida Melchior Ndadaye. Amafaranga atozwa avuye mu makori n'amatagisi ya leta kuva mu mwaka uheze gushika mu mwaka w'ibihumbi 2027 wazo kwiyongera ku bice birenga 18% muri wa mugambi w'igihugu w'iterambere. Igisata cy'uburimyi akaba aricyo kizotwara uburyo bwinshi muhinga naho mwumvise ko abadandaza bahamagarirwa kwivuza biciye mu mashyirahamwe yo kuvuzanya kuko ngo iyo bakoresheje agakarata kamu baba barenze amategeko. Mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye. François Akimana niwe yafashije mu buhinga bw'ivyuma ndamushimiye mwese mugira umutaga mwiza.